imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Mwiriwe nshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igikorwa cyo guharura amajwi yavuye matora rusangi yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi muri Afrika y'Epfo kirabandanya. Mu gihe bibiri bya gatatu by'amajwi amaze guharurwa, gushika ubu umugambwe uri ku butegetsi ANC ni buri imbere n'ibice 42%. Mu kibanza cya kabiri hari umugambwe Democratic Alliance DA n'ibice 23%. Mu kibanza cya gatatu hari umugambwe MKP wa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo n'ibice 12%. Mu gihe mu kibanza cya kane haza umugambwe Economic Freedom Fighters n'ibice 57%. Muri icyo gihe rero umugambwe ANC udashoboye gukwiza ibice 50%, uzotegerezwa kugira uruhara urunani n'iyindi migambwe n'ivyavuye matora vyabandanya muri iyo nzira. Nkuko ndabivuze bizoba bivuze ko umugambwe ANC uzotakaza ubwinshi mu nama nshinga amateka na nkenguzo z'amateka, bakazoba bubaye ubwa mbere bigenze nkuko kuva uwo mugambwe uye ku butegetsi inyuma y'uko intwaro karyanishije imiryango irangiye mu mwaka w'1994. Tegeranijwe ko ibiharuro vya nyuma vy'ivyavuye matora bitangazwa mu mpera z'indwi. Umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora uvuga ko ivyavuyemwo bishobora gutangazwa ku munsi w'Imana yamara, birashoboka ko yotangazwa imbere yaho. Benshi mu batoye bagirije umugambwe ANC ku vyerekeye urugero ruri hejuru rwa ruswa, ubugizi bwa nabi n'ubushomeri. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Zenon Ndayisenga, umuhinga muri politiki ari ku mugwa mukuru wa politiki wa Afrika y'Epfo Pretoria. Twatumiye kandi Onesphore Minani ikorera utwiwe ari mu gisagara cya Durban. Baratubwira kugena amatora yagenze muri rusangi, ibiko biravamwo n'ingaruka vyayo yavyo mu gihugu ku mugabane wa Afrika eka no makungu muri rusangi. Batumire ndabaramukije.
Balance ndabaramukije ngizwe nanda isenga iteoria muri Afrika yepo.
Thank you. Onesphore uratwumva?
Ego ndabumva.
Ndakuramukije.
Ego ndabara mukize ndara muzekani nabari ko baratwumviriza.
Mbere kuri Zeno, wakurikirana hafi ayo matora, ubona ibiriko birayavamwo gushika ubu bitangaje canke niko abantu n'abahinga bakurikirana ibintu n'ibindi bari bavyiteze?
Muri sanze kugeza isa tuvugana, navuga ko twakira neza ibiharuro bimaze gushikirizwa no mu bujejwe gutegura amatora. Biriko bishikirizwa mu kibanza yitwa Midland, kandi indorerezi nyinshi zivuye mu bihugu n'amashirahamwe atandukanye bose barahishikiye kugira ngo bakurikiranire hafi y'amatora. Nta ruhande ruratangura kwiyamiriza ibyavuyemo, bose chate kanyi narije hamaze guharuzwa ibice birengamira bitanu gato y'amajwi kwija y'abatoye bose hamwe ni kuvuga ko hasigaye guharurwa ibice hafirenga 40 kugeza ubu rero nk'uko nari nabivuze mu yindi myiwezo nagize ngaha kuri radiyo Ijwi rya Amerika ufatiye uko nari nacikirije usanga atatandukaniro rinini ririmwo kuko umugambwe ANC niwo uza imbere ku bice 41 n'ibice 95 ku ijana hama DA ugakurikira ku bice 23 n'ibice 36 ku ijana hama umugambwe nubwo ko ari mushasha wa Jacob Zuma MK mukondo w'ikwizwe nawo ukaba umaze ufise ibice 10 n'ibice 90 ku ijana agakurikira IFF umugambwe urongowe na Julius Malema ufite ibice 9 n'ibice 5 ku ijana hanyuma PA n'umugambwe nawo ukaba ufite ibice 2 n'ibice 24 ku ijana ariko ibyo mvuze navuze nifunze ibyari bimaze gusohoka uno munsi ku masaha ya 3 kuko baragabwira abaturage batange ikintu cyegeranye cy'uko byifashe
murakoze nawe honest for amina naho herereye ngaho Durban ni mu ntara ya KwaZulu Natal aho umugambwe MKP wa Jacob Zuma yahoze ari president wa Rusi bikuvyifatamwe neza wagiye mu kibanza cya gatatu ukarengana gushika ubu ibiharuro by'agateganyo bihari umugambwe Economic Freedom Fighters aho herereye ubona abashigikiye umugambwe MKP bariko bavyakira gute ibiharuro biriko birashikirizwa gushika ubu
murakoze cyane kongere twamuze kandi abariko baradukurikirana hano muri mu ntara ya KwaZulu Natal na cyane cyane mu gisagara cya Durban umugambwe MK uriko uduza ibitigiri cyane ku muvuduko munini ku buryo abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze kubona yuko batahukanye insinzi kandi ni ibintu biraboneka ku buryo nk'uko babivuze abandi mu bice 60 by'amajwi by'abatoye bamaze guharugwa birabonekana yuko mu bice 40 ku ijana bisigaye by'amajwi ataraharugwa ibitigiri bizakongera kuduga ziyondanya kuko ibice bitaraharugwa cyane cyane ni ibice byo mu bisagara binini binini ibyo bita nini amametro muri icyo gihe bibonekana yuko umugambwe wa Jacob Zuma umaze amezi 6 gusa wamaze gutahukana intsinzi kandi abanywanyi bawo na cyane cyane mu ntara yo muri KwaZulu Natal bamaze kubyishimira.
Murakoze ngaruka kuri we Zeno nkiri ku mugambwe MKP ku bwanyu ukubona uri kubyifatamwe neza kandi ari umugambwe mushasha bivuze iki muri politiki ya Afrika yepfo kwikanira hafi no muri aya matora
nabumvise neza sinzi ko mwambayije ku mugambwe MK
MK uri kubyifatamwe neza kandi ari umugambwe mushasha bivuze iki kuri aya matora na politiki muri Afrika yepfo
cyangwa no ko MK ari umugambwe usa n'uwatangaje abantu na cyane cyane mu ntara yo kwa KwaZulu Natal aho Jacob Zuma asanzwe akoresha umugambwe we MK usa n'uwatsinze ku rugero ruri hejuru cyane mu matora yo KwaZulu Natal nk'uko nari ndabivuze akaba ari nayo ntara Zuma aturukamo eka n'umwami waho wabo nyine navuga umwami w'abazuru niyo ntara asanzwe abamo MK rero umugambwe wicukiranije niko nabivuga cyangwa wiyubukaranije kuko wari umenyerewe akakubwira ko mbere wari umaze nk'amezi dufate nk'uko ngendanje yari ayivuze amezi 6 mugabo dufate nk'amezi 2 gusa icyo ni ikizero cyatangaje abatari bake basa n'abari ko batifata moneza gusa icyo mumenya nuko bari ko batifata moneza mu ntara imwe hanyuma mu byindi ntara ntabwo uza imbere mugabo twibutse yuko iyo ariyo ntara isanzwe iba nk'abantu benshi muri iki gihugu icya kabiri nuko ibyo abantu bari biteze nuko umugambwe ANC usakaza amajwi ugereranije nayo wahora uronka mu matora y'indi myaka ibyo rero naho bikaba bigaragara naho nyine baraheza guharura amajwi yose
hanyuma kiretse habaye ibitangaza ko ibintumbero ibiriko biva mu matora biriko bifata biraboneka ko umugambwe ANC utazoshikana ibice 50% kwijana bikazotuma naho uri imbere uzotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe kuri wewe Zeno ubona imigambwe ishobora kwemera kugira urunani na ANC ANC ishobora kurondera kugira urunani kugira ibandanye iyobora Afrika y'Epfo ari nk'iyi
murakoze nibyo nkuko nari naciye ku masonga umugambwe ANC ubu biragaragara yuko uzokataza ubwinshi bwabo mu nama nshingamateka kuko amajwi ushobora kuronka ni make ugereranije nayo ora uronka mu yandi matora yaheze reka dufatire ku karorero ka vuba aho mu mwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'icyenda ANC wari watsinze bigoranye ku majwi 57 gusa naho nyene bwari bubaye ubwa mbere utsindiye ku majwi ari munsi ya 60 nibaza rero ko n'ibyabandanye ko uyo mugambwe utegerezwa kuzorondera mu yindi migambwe bikebana kugira ngo bashobore gushinga leta ibukiye mu bose ibyo bizoba ngombwa cyane cyane mu ntara zitatu zikurikira intara ya Gauteng irimo ibisagara bibiri bikomakomeye Pretoria na Johannesburg intara ya Western Cape irimo igisagara kizwi cyane cya Cape Town hamwe rero n'intara yo kwa KwaZulu-Natal yiganjemo abazuru ari nabo ari naho uwahoze ari Perezida Jacob Zuma aturuka kandi nayo ikaba ifite igisagara gikomeye cya Bisba bikagenze uko iki gihugu cyose kiba mu kajagari kuko ibyo bisagara byose navutse igihugu nibyo bikunda ko kibandanye kitagira uburongozi kuko nibyo bisagara bimeze nk'inkingi z'iki gihugu mu bijyanye n'iby'ubutunzi n'iterambere ANC rero izotegerezwa kugira urunani na DA mu ntara ya Gauteng na Western Cape na cyane cyane mu bisagara bya Pretoria Johannesburg na Cape Town ari nabyo byiganjemo abazungu ntibaranduka kandi ko ANC izotegerezwa kugira urunani n'umugambwe mushasha NK umugambwe wa Zuma kugira ngo haboneke inzego mu ntara yo KwaZulu-Natal
nakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Bahati Sanchez uratumva
ndabumva neza cyane
ututeka muri he
mereye mu murenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo mu majyaruguru
ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro ushikize ubishikirize
ikibazo ndabaza batumirwa uwo mugambwe ushinzwe vuba umukonto wasizwe ndagira ngo abatumire bambwire niba hari icyizere yuko mu majwi wenda asigaye yasaza bagahangana na niyo ngiyo ANC niba ari niyo ti
murakoze
asigaye kubarura niba harimo imyanya nyine ku buryo bahangana iyo ubungubu umukonto wisizwe
murakoze
murakoze cyane
mwamwicura one four
ndashobora kumwishura mu bisanzwe nk'uko biriko byashyikirizwa umugambwe MK uriko uhangana cyane rwose n'umugambwe wahora ku butegetsi na cyane cyane mu gihe uburongoye yahora arongoye uwo mugambwe wa ANC kandi yigeze no kurongora kino gihugu ugiye kubiraba araha ahagaze ku buryo umenga jewe nkuko ndiko ndabikurikirana hazosabwa ibiganiro bikomeye cyane rwose kugira ngo iyi migambwe ibiri ishobore gukorera hamwe mu gihe umugambwe ANC cyangwa MK utoshobora gutahukana intsinzi y'amajwi arengana miliyoni arenga 50% ku ijana. Hanyuma ikindi ni ukongera ko nuko ukuntu politike na diplomasi biri muri kino gihugu biriko bigenda kugira ngo imigambwe bagire icyo bita koalisiyo bakorere hamwe ni ibintu bizosaba kwicarana cyane rwose bakanonosora kubera hariho ibintu byinshi badahuriza ko bizanye na diplomasi n'ukuntu igihugu cya Afurika y'Epfo gitaniye imigenderanire n'ibindi bihugu muraje ibintambara ziri muri Palestine na Israeli nk'umugambwe DA ibyo ntibabihuriza ko n'umugambwe usanze uri ku butegetsi wa ANC kubera icyo bizosaba yuko bamanza bakicara bakaraba kazoza kukuntu bazohora bakurikirana imigenderanire ya diplomasi n'ibindi bihugu na cyane cyane mu bihugu by'uburengero ariko MK na ANC n'abantu bashobora kwicarana bakagira koalisiyo ariko mugabo nabo bafise ibindi bintu bagomba kwicara bakumvikana ko na cyane cyane mu kintu mu bintu bijyanye no guhindura constitution mu bintu bijyanye no kuko MK irasira imbere mu bintu bijyanye no guhindura constitution n'ibintu byo kugarura ubutaka atagasumbuso karinze gutangwa ibyo byose n'ibintu bizosaba yuko imigambwe na cyane cyane imigambwe iri imbere cyane rwose igomba kwicarana ikanonosora kuri ibyo bibazo.
Murakoze Zenoni Ndayisenga ku bijyanye n'iyo migambwe ikomakomeye iriko iribonekeza muri aya matora mubona mu byumviro byayo imigambi yayo itandukanye gute wowe uducira ku mayange kuba ari kuba twumviriza muri make
niba tayuko abugendanje hele oletora y'ikirinda mugabo icyo no kongera ko mu bijyanye n'imigambi buri mugambwe ushyira imbere nuko hare hare ANC African National Congress ibyo ushyira imbere cyane ari uko hoba intwaro ishingiye kuri demokrasi na cyane cyane demokrasi yubahiriza abantu bari abato bato niba safari ari nacyo gituma ikinanaka kuko uratwe ahigera mu majwi usanga mu bisagara nta gihurumbiwe kuko mu bisagara nka byose zikomakomeye bigize igihugu bisa nk'uko yasakaje uburongozi ariko hari hasi mu banyagihugu batobato aho no kwita abafite ubuzima bayabaye usanga ANC ariyo ifise amajwi na cyane cyane mu bantu bakuze injishi iri imbere rero ni kwita nuko ko arimo kwitaho abanyarucari ya ibyo nabyo murabona yuko rero hageze kwitora bagaruka bakayishimira hanyuma umugambugira kabiri VA novuga yuko ibyo ushyira imbere nabo bashyira imbere demokrasi ukavuga yuko ubwabo ikintu bategeka kurwanya cya mbere ari icyo twakwita mu Burundi icyo bita igiturire mu byo igenda yashyikiriza mu kwiyamamaza no mu kugenda yandika ibi bigaruka cyane yuko abirabure bo muri iki gihugu na cyane cyane abatwara iki gihugu bagize bagaje mu kurya igiturire ibyo bashyira imbere rero ni uko mu gihe boshyikira iki gihugu icyo cya mbere borwanya ni igiturire hanyuma bakarwanya n'icyo bakwita kamwana wa mama naho na rwo nyine ari ubwoko bw'igiturire hanyuma umugambwe EFF na MK iyo migambwe uko ari ibiri ibyo basaba bisa n'ibisa keretse gusa ko aho badahurije reka manze mvuge ku bisa bo bavuga yuko abazungu ari ibice bikeye ngaha ku ijana novuga ni ibice bitarenga 20 ku ijana mugabo usanga nibo bafite ibice birenga 90% by'isi yo muri Afurika y'Epfo rero EFF na MK kwigana basa nkuko isi bafise nkoroyi ugeranije n'abakungu bafise hanyuma nongera kandi gatoyi ako DNA mode ESF na MK batandukanira ko nuko ESF yiganjemo n'ugwaruka ikavuga yuko mu gihe yoshobora gufata igihugu izoshyira ubumenyi imbere na cyane cyane igaha ubuzi ugwaruka kuyigaruka kuri ubuzi hanyuma MK nayo ishyira imbere yuko gifata ubutegetsi icyo cya mbere yokora kuko baguhindura ibwirizwa shingiro ko iryo bwirizwa shingiro riha uburenganzira ingufu nyinshi abazungu hanyuma rikibagira abirabura
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Pierre kuri Tonda uratwumva
kanda ngumva neza cyane
Jean Pierre kuri Tonda uri he
ndi mu Rwanda mu karere ka Kirehe akagari ka Nganda
ufite ikibazo ubaza ikimvishikirize ubushikirize
njyewe icyo mvugaho mu magambo make uriya umukandida wese iyo yiyamamaje aba afite amahirwe yo gutora yo gutorwa cyangwa ntatorwe noneho kandi iyo atowe ni uko abo yiyamamarije aba yari abagejejeho imigambi bakumva ari myiza abaza nk'abo batumirwa babikurikiranira hafi
alo
urwari murakoze
wasubiramo icyo kibazo wari ntitwakumva ku murongo
ndavuze ni umuntu iyo yiyamamaje aba afite amahirwe yo gutorwa cyangwa ntatorwe ahubwo nkibaza ngo ese abaturage baba bamugira icyizere nk'abo batumirwa bari hafi babikurikirana ni iki abazatora biteze ku mukore wese watsinda amatora icyo kibazo murakoze
murakoze ndabashimiye Nesto mwo mwishura mwantunga mwo mwishura Onesfo
ego ikibazo cyiza cyane rwose ugiye kuraba ku bantu bagiye bahagararira imigambwe yabo barashikirize ivyumviro byinshi cyane rwose ku banywanyi babo mugabo ikintu cyagiye kibonekeza nuko muri kino gihugu abene gihugu benshi bari barushe n'umugambwe wa rusanzwe utwara rero bica bibonekana yuko kubera hariho ingorane zizanye n'akazi akazi atakariho ubushomere buguma buduga ku rugero runini rero ikintu abantu abakandida benshi biyamamarize abene gihugu nuko botuma ubuzi buboneka cyane rwose hanyuma umuriro nawo urafite ikibazo muri kino gihugu umuriro waguma ucikagurika cyane rwose ku rugero rutari rumenyerewe uraje n'imyaka yari iheze ibyo n'ibintu abakandida bagiye bashira imbere hanyuma n'ikibazo cyo kugwanya ibiturire ibyo rero ni ibintu hanini hanini abanywanyi b'imigambwe bizeye ko ari ibintu bishobora guhinduka na ni naco gituma yuko urabye ingendo ya demokarasi muri kino gihugu cyayerekana neza cyane rwose yuko abantu abanyagihugu bo muri Afrika y'Epfo babona kandi baha agaciro demokarasi barazi neza yuko aribo batanga ubutegetsi bakongera bakabwaka uwo babuhaye ubwiye kuraba ukuntu ano matora ari kwagenda n'ingene umugambwe ANC wari ku butegetsi uri kugenda uta ibice biboneka cyane rwose muri ano matora rero ibyo byose byerekana yuko abanyagihugu bakeneye intwaro ya demokarasi bakeneye umuntu azoshyira imbere ubwigenge bwabo umuntu azoshyira imbere ibikorwa hama karashica n'ibyo yaremereye
ndabashimiye Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku matora rusangi yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi muri Afrika y'Epfo ni ibiriko birayavamwo mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaruke kuri wewe Zeno abakiri bato uhara urugero rwabo mu bitabiriye amatora avuga ko ari runini mwibaza ku bwanyu byatumwe niki kubona abakiri bato bijukira aya matora biboneka Alo Zeno?
Oui, alo?
Wumvise ikibazo?
Mhm, nasubiriramo numvise gace ka nyuma.
Nariko ndavuga kubona abakiri bato bijukiye aya matora bakayitaba ari benshi bivuze iki kubijanye na politike muri Afrika y'Epfo nabo bariko biyamamaza kuyobora Afrika y'Epfo.
Murakoze cyane nibaza yuko ibibazo ikibazo nyamukuru cyatumye ugwaruka wizukira aya matora nuko hari uruge hari hari igitigiri kiniya cy'ugwaruka kidafite akazi ariko ugasanga ubwo gwaruka gwarahejeje amashuri rero babona yuko ANC isanga uko yabahemukiye bakavuga bati reka bagerageze barabe mu yindi migambwe mishasha ko petetse mu gihe yoja ku butegetsi ko bobo ya migambwe yoheza ikabibuka kuko rwaruka biragaragara yuko ha ufatiye warashaka nabari mu mugambwe ANC usanga abantu abawutwara usanga abantu bakuze cyane bari mu myaka 50 bityo rero kacha bituma haba no mu buzi usanga n'abafite ubuzi ari abantu barotse ubuzi ho guhera mu mwaka novuga guhera mu 94 kuduga ho gushika mu myaka 2000 gucyo ariko inyuma ya 2008 cyangwa 2010 byagaragaye igitigiri kinini cyo gwaruka cyangwa gitanguye kubura kati cyane ubu rero bikaba bigeze kugera urenze
ndabashimiye Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu gihe uyu mugambwe ANC naho uri imbere uko ibintu byifashe gushika ubu biboneka kutazoshikana ibice 50% kwazoteza kugira urunani n'iyindi migambwe kuguma ugenda utakaza icyizere kuko umuntu aravye kuva ushika ku butegetsi ibiharuro biguma bimanuka n'icyizere abanyagihugu bafitiye uyu mugambwe nike mubona mwibaza ko niyo wagira ugo runani ingeno zohindura ubugene utwara Afrika y'Epfo wisunze ibiharuro byabo n'icyizere bitera bigabanuka urugero rwabyo muri Afrika y'Epfo ndashaka mbaze we Onesfor
murakoze cyane bose kuri icyo kibazo icya ikintu nyamukuru cyagiye gituma umugambwe ANC ugenda utakaza amajwi cyane rwose n'icyizere mu banyagihugu kuva ku ntwaro ya demokarasi igira gatatu ariyo yatwawe n'umukandida mushasha Jacob Zuma ariwe ahagarariye umugambwe MK haragiye hibonekeza hagenda humvikana cyane rwose ingendo y'ibiturire cyane rwose ukaca uraba ugiye kuraba no n'umukandida Jacob Zuma imbere yuko ava ku butegetsi yahavuye bivanye n'ukuntu havugwa cyane rwose ibiturire byaranzwe mu butegetsi bwiwe hamwe no munsi kuba ariko batwara uwo mugambwe no butegetsi mushinga ntahe tirira amaposa hararangwamo ibiture cyane gose na kamwana mama no kudahana kandi biba byamaze kumenyekana ubwo rero bibonekana yuko niyo bogira ubutegetsi bw'imigambwe myinshi bizoha akajyo cyane gose ANC kwisubira ako bakongera bakanagura mu mugambwe iwabo kuko nabo ntibahakana yuko amakosa atagiye haba utunengere tagiye tuhaba bizobaha akaryo ko gukora cyane cyane mu gihe bimaze kubonekana yuko nabo nyene ariho nk'intara zitari zike bazogumana bazoshobora gusindira muri zo ntara akariho bashobora kwerekanira ibikorwa hanyuma bakongera bakagarukana icyizere mu bene gihugu
kumilonga ya telefone gakwavu rastu kwa kuye gakwavu lihe
gakwavu jisagara mruguamu
ikibazo ichi mviro ubishikilize
ikibazo njirengo mbazo mutumirgwa ese abona ari yihe mpamvu iyi ndwara dore yukazi politike kukurusha abona aba prezida b'ibihugu bya Afrika nuko bari cyakeshiye iyo haba y'amatora nkuko ngoko atabasha kwakira ibyavuye mu matora iyo wenda batsinzwe abona ari yihe mpamvu ituma bashaka kugundira ubutegetsi kurushiriza
murakoze
yego namwe
mwishyureze no ndibaza kwivyo atari kibazo muri Afrika y'Epfo
ego rashaka kunsura mu kibazo yabagije abatashim abadashaka kwava ko abarabasanzwe ku butegetsi cyanze abo muri opposition nashaka ndo nk'umucokora
ariko abaza ngo ni yihe ndwara ngo abapeze muri Afrika ngo bafise batakira ibivuye mu matora namuze nti muri Afrika y'Epfo nibaza kwivyo atari kibazo
bo arakoze gakwazi nibaza ko ngaha mu iki gihugu sukuvuga ngo no kugihayagiza ariko barafite ibintu byinshi basize ibindi bihugu byo muri Afrika na cyane cyane mu karere iwacu ikintu cyuko hagize ubutsindwa wunda gatsinda barahanda ukuboko bakabisanya kandi mu mahoro so nibaza rero yuko umugujejwa amatora noheza gusoma ngo mwakarara rugaheza gusoma hanyuma ukavuga yuko umugambwe ANC watsinzwe ni simbona yuko president Jacob Zuma I'm sorry president Ramaphosa yo shobora kuguma ku butegetsi byo cyo kimwe no mu bindi bihugu barafite intambwe bamaze gutera ya demokrati ku buryo icyavuye mu matora bacakira kandi bakagishima yego ibyo ndabitse ko mu bihugu byinshi byo muri Afrika usanga abaperezida bibagora kwakira biba byavuye mu matora na cyane cyane mu gihe aba bafite yuko barose make usanga harabayemo wanashakana n'icyo twokwita ugushyira mu kuboko aho usanga umuperezida ariko abwira umugujeje amatora ibyo tugukora ariko ngaha bikorwa ku mugaragaro n'abanyagihugu baragenda kurorera uko amajwi aba ari karaharurwa kandi ntibakubuka so w'iki gihugu rero no muremesha yuko icyo kibazo kidashobora kuhaba mu gihe umugambi uri ku butegetsi watsindwa
murakoze naho ku byerekeye nka abanyamahanga bari muri Afrika y'Epfo nk'abanyafrika bagiye kurondera kwisununura mu buzima muri Afrika y'Epfo nagomba mbaze wewe Onesphore amatora wanaba yakwikirana gute kuko hari gihe hahora haduka uruhagarara abanyamahanga babanga aho abanyafrika baje kugira ngo muri Afrika y'Epfo bakagira ibibazo mu gihe habaye imyerekano yo kuyamiriza ikogwa n'abanya Afrika y'Epfo kubera ibibazo bitandukanye biri ngaho mu gihugu mubona uravye abanyamahanga bari ngaho na cyane cyane abanyafrika y'amatora bayakurikiranye gute n'ikihe bizeye ko gishobora kuva muri aya matora kuri bo
murakoze cyane rwose kuri icyo kibazo cy'akamaro rwose uravye mu bihe biheze mu gihe cy'amatora hahora habaye imigumuko mwinshi cyane rwose kandi bigatuma n'abanyamahanga cyane cyane bo muri Afurika bamwe bakahakakariza ubuzima ariko muri kino gihe si ibintu byibonekeje cyane rwose ariko mugabo byarabonetse ku rwego rwa politiki ariko twavuga yuko ugiye kuraba hariho umugambwe EFF ariwo Economic Freedom Fighter urongowe na Julius Malema uragerageza gusigura kandi ukerekana yuko abanyamahanga abanyafrika badafite uruhara runini mu bibazo bya politike muri kino gihugu mu ikera ry'akazi mu bushomeri butekeze kino gihugu cyangwa mu bintu bijyanye na ruswa ibyo ni ibintu nabyo uraze abandi bantu bakurikirana na politike yo ngaha na cyane cyane abo ngaha baravuga yuko ari ibintu byaba byatumye uwo mugambwe EFF uriko utakaza amajwi kuko hariho n'indi migambwe nk'umugambwe yitwa Patriotic Alliance PA urashyira imbere ibintu bijyanye no gukumira abanyamahanga cyane cyane abanyafurika mu kugariza imbibe zihana urubibe na South Africa ariko muri rusange ukuntu amatora ariko agenda neza cyane rwose nta kintu twovuga cyabahaye nk'uko byahora bigenda ugasanga habaye uruhagarara rukamenyekana ku rwego mpuzamakungu ko abanyamahanga babangamiwe bivanye n'ingendo y'abanyepolitike ku bijyanye n'abanyamahanga ariko mu banyepolitike batandukanye icyo baragikoresheje barashaka kugikoresha nk'ikarata ya politike kugira ngo bashobore kwiyegereza abenegihugu na cyane cyane kugira ngo babatore mugabo ku bintu bijyanye n'imigimuko no kubangamira abanyamahanga mu buzima bwabo bwa minsi yose no mu byo bakora si ibintu byibonekeje cyane rwose uraje ku rugero ko mu bindi bihe byahahora.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro mwisanga. Simon itanga ari ku murongo wa telefoni uratwumva Simon. Uhamagaye urihe Simon? Urihe Simon? Uhamagaye urihe? Alo Simon? Simon, umurongo wa Simon ntumeze neza. Reka tubandanye iki kiganiro muri sanga turi kutuvuga ku matora aheruka kuba muri Afrika Epfo. Aho turi kumwe n'abatumire Zenon Ndayisenga umuhinga muri politiki ari i Pretoria hamwe na Onesmo Minani ikorera twiwe ari mu gisagara cha Durban. Anze kuri Zenon, mubona imigenderanire hagati y'ibice bigize Afrika Epfo haba ubwoko abazungu n'abirabure kanabandi muri cyo gihugu mubona imyaka 30 inyuma yuko amatora atangwe na demokrasi muri Afrika y'Epfo kubana hagati y'abo bantu bubwo ku butandukanye muri Afrika y'Epfo bihagaze gute ufatiye no kuri aya matora?
Ne murakoze cyane. Ego rekamvuge duheriye mu mwaka w'1994 ko vuga yuko imyaka 5 Mandela yatwaye kuva mu mwaka w'1994 gushika mwaka w'1999 no vuga ko ufatiye ku byo dusoma cyane ku mwashyirwa mu nakora biragaragara yuko societe yasahuko yari yunze ubumwe no kuvuga nshatse kuvuga abazungu abirabure abahindi n'abandi usanga bava mu bindi bihugu donke bari bunze ubumwe ariko guhera mu mwaka w'2000 ku ntwaro ya Mbeki hari hakirimo agaheyiheyi ariko hageze ku ntwaro ya Zuma byaragaragaye yuko sosiyete yo muri Afurika y'Epfo isa nk'uko yerekanye yuko bwa bumwe bwari buhari bwari uruhendo wanashaka gufatiye nk'ibi byaraye bibaye ku mugambwe MDA ukaturaba n'ibyo PDA biragaragara yuko sosiyete yo muri Afurika y'Epfo ari sosiyete itunze ubumwe kandi ibyo rero bizozana ingaruka ku mpande zose kuko igihugu gitwarirwa hamwe abazungu bafise ibice bice ari nacyo bituma ubona bamazungu wanya muremure baba aba kabiri bafise papito poste baba aba kabiri muri abo badashobora gukura ANC ku butegetsi kubera bobo bafashanya hagati y'abazungu bagenzi babo nibyo bagafasha n'abandi birabure bakeyi ariko imigenderanire hagati y'umuzungu afite amafaranga cyangwa afite uburyo n'umunyagihugu mutoya w'umwirabure abakure ntayihari bica bituma rero usanga sosiyete itanwana ikindi nk'uko nabeje kubivuga ni uko nk'uyu mugambi mushasha MK biragaragara neza yuko wubakiye kunoze ku miryango cyo wubakiye ku bwoko bw'abazuru kuko no mu gushyigikira Zuma warabona yuko baje bamba bya sato zabo bambara ku mubiri bakambara nyene n'ibintu bibaranga by'umuco ukabona ko byo baje kwiyamamaza bambaye gero byacha bikabura abandi bazuru bakistanta ngo bakabona ko ibintu byabo ikindi no garuka ko nigeze kuvuga mu mwiheto natanze ngaha nuko erega burya abazuru nta gihe bigeze bakunda ANC bo bayi binjiyemo ku byinshi kuri Zuma kuko mwaka w'1994 Mandela ava mu bwoko bw'abatosa abazuru novuga yuko mu matora yabaye ntibamutoye abazuru ku byinshi batoye umugambwe witwa AFP hanyuma no ku ntwaro ya Mbeki bafiye gutora AFP hanyuma hageze kuri Zuma babonye kubera ari umuzuru w'iwabo baciye bahindukira bose bajya muri ANC AFP iratakaza amajwi ubu rero kubera Zuma bamukuye mu buryo bw'igihugu akaba atahari urabona kandi ko bazirukwimukira rimwe bagiriye rimwe bagiye muri MK so ibyo rero biri mu bituma societe tubwangira nwanyi kuko ibimenyetso byerekana societe inwanyi bisa nk'uko bikagaragara hanyuma ufatiye kuri undi mugambwe PA nawo unoga ko ari mushasha uri i Cape Town ariho wiganje cyane abawugize benshi nabo mu bwoko bw'aba Kalat abo mu Gifaransa bitwa abameti ni ukuvuga abantu baba bafise bari hagati na hagati y'abirabure n'umwirabure n'umuzungu donc usanga rero ikigo kirakogwa umengo buri bwoko buri ko bukora umugambi wabwo ubirati ukabica irya nino ivyo wanashaka biri no mu byatsi biri no mu byatumye Marema huko mugenza ministre yabivuze Marema adashikana nkumbure amajwi mu gisagara mu ntara turukamo n'ahandi hantu yarize kwashora kuronka kuko we yarahagaza aravuga ati jewe ntagire umuntu azosubira kwiruka ku munyamahanga ari umuntu wo muri EFF abanyamahanga na cyane cyane abirabure ntabwo aribo bateje ingorane igihugu kuri Marema wabona ko ingorane zitezwa n'abazungu donc ibyo rero nibyo novuga ibintu nyamukuru bigaragara yuko societe itanwanye kandi si byo bizonagorana no kugira bashinge erega ntuzeye guverinema ya coalition bizogorana cyane kuko imigambwe n'imiburi ishobora kwicara ikavugana ikaja hamwe ni MK na D na I'm sorry MK na EFF umugambwe wa Julius Marema n'umugambwe wa Zuma iyo irashobora kwicara ikaja hamwe kuko ibintu byabo bisa nk'uko bisa ibyo baharanira hanyuma DA nayo isa nk'uko ifite ingufu mu bisagara ibisagara nabyo igihugu cya Afurika y'Epfo navuga ko aribyo gihagaze ko nibyo biteza imbere igihugu rero zogora ANC ukuntu ishobora gupenetra cyangwa se kuguverna ibi bisagara itabanje kuvugana nawe muri DA ni kuvuga DA tuvuga DA nga tuba tuvuza abazungu hanyuma ANC nayo iracari iracakontrola cyafite amajwi mu zindi ntara no zisigaye ubwo naho nyene ntabwo amajwi asheneye nk'uko byahora rero ufatiye ku cyo mpeje kuvuga murabona yuko buri ntara buri bwoko buri gace usanga kariko karagerageza gukomeza ikintu twakwita nk'umugambi wabo ubushizeho naranatangaye mbonye bari ko barerekana kuri kumbonesha kure yuko n'umukuru wa operasiyo bitwa Dudura nawe ariko arategekanya kugira gukonvertisa iyo operasiyo mu mugambwe kandi ngo intambwe zigeze kure rero ibintu byo kunwana biracari kure mugabo ngo itararenga nta oriteri ingata reka turindire turabe uko bizogenda ariko icizere ni gike cyane
ndabashimiye onesfor ku vyereke Afrika yepfo ni igihugu aho uburinganire ikibazo cy'uburinganire gikomeye cyane 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 kubijanye n'ubutunzi n'amikoro yari karabica ku mayange zeno ku vyerekeye igice gitoyi muri Afrika yepfo ari cyo gifise ubutunzi bukomeye wewe nk'umuntu ikorera utwiwe ubona gute ikibazo cy'ubutunzi no kuba hatari uburinganire hagati ya mikoro y'abanyagihugu ubona ari kibazo gikomeye cyane ngaho niki wo kwitega ku bazoyobora Afrika yepfo nyuma ya matora kuri ico kibazo
urakoze cyane kuri ico kibazo ubusumbasumbane mu bintu bijanye n'ubutunzi buriho cyane rwose kandi buribonekeza ku buryo ugiye kuraba muri kino gihugu ugwaruka abantu ugwaruka no kuvuga igitigiri cy'abantu bafite imyaka iri munsi ya 30 ni igitigiri kinini cyane gose kandi ico gitigiri kikaba kigwiriyemo abirabure hafi nk'ibice 80% rero ugiye kuraba ico gitigiri cyugarijwe cyane gose n'ubukene hama ugiye kuraba kubera abirabure badafite ubwigenge buhagize mu bintu byo gutunganya ibintu ubutunzi bubuye mu bintu by'indimo mu bintu byo kugira mu bisanzwe nko gutunga amatongo bica bituma ubwo busumbasumbane bibonekeza cyane gose kuko nk'uko abirabure babisaba baravuga yuko batagira amatongo basaka yuko abazungu bosubiza amatongo ari nabyo byofasha kugira ngo ubutunzi busohore kuza mu minwe ya bose rero uciye na kuraba muri imigambwe nka yose cyane cyane mu migambwe irongowe n'abirabure uhereye kuri ANC nayo irafise iyo polisi EFF iyo polisi iraza imbere cyane gose hamwe na MK party iyo polisi yuko bagomba guhindura constitution kugira ngo bashobore gukura ubutunzi n'amatongo mu minwe y'abazungu kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bashobore kubusabikanya bose ubwo rero aya matora nk'uko imigambwe itandukanye yagiye ihiganwa iri kwirasumbya na cyane cyane ANC ibonekana yuko icyo kibazo nacyo yari gifite mugabo si kibazo yasira imbere cyane gose ni kibazo ivuga yuko yoyo yariko iragitwara buke buke kugira ngo ntigihave gitera ingorane mu bintu bizanye n'inzara n'umwimbo mu gihugu kugira ngo bitume bihabe bituma igihugu kiza muri katastrofiki mu gihe bo kwaka amatongo abazungu ikibiriraho ariko ni ibintu byibonekeza cyane gose yuko ubukene ari byinshi cyane gose mu birabure gusumbya uko biboneka mu bazungu rero abantu bagiye ugiye kuraba abantu barongereze amatora cyane gose barahunze amatora cyane gose imigambwe na cyane cyane ishira imbere ikibazo cy'ukuntu bugarura ubutunzi mu minwe y'abirabure na cyane cyane mu kugarura amatongo mu gukura ibintu amakompani akomakomeye ari mu minwe y'abigenga bikaza mu maboko ya leta kugira ngo ubuzi ugwire gusumba uko biri abo bantu nibo bari kubagira amahirwe yo kuronka amajwi menshi cyane gose muri ano matora bibonekana yuko aya matora yasa n'ayagamije impinduka nini cyane gose ku bintu bijyanye n'ubutunzi muri kino gihugu
ndabashimiye radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
igira hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda biriyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku matora rusangi yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi mu gihugu cha Afrika y'Epfo tukaba dufise abatumire Zenon Ndayisenga umuhinga mu bya politique ari Pretoria ku mugwa mukuru wa politique wa Afrika y'Epfo hamwe na Onesphore Minani yikorera twiwe ari mu gisagara cha Durban bose rero bari muri Afrika y'Epfo
Ndashaka ngaruke kuri wewe Zeno. Urabye politiki ya Afrika yepfo, twavuze ibibazo biri hagati mu gihugu, naho kubijanye na politiki yo hanze ya Afrika yepfo, politiki ANC isanganywe, mwibaza igiye kugira urunani n'indi migambwe ko ari cyo hinduka kuri politiki yo hanze ya Afrika yepfo canke izobandanya ari imwe bose barahuriza ko wari wigeze kubivuga gato ko nk'umugambwe nka DA uvise ivyumviro bitandukanye kuri politiki yo hanze ya Afrika yepfo.
Ego murakoze cyane, nibaza ko ikintu cya mbere kizotuma ANC itakaza ingufu yari ifise nuko itashikana ibice birenga 51% bisabwa kugira ngo ishobore kwiganza mu nama nshingamateka. Hari ibintu byinshi zotakaza, no kuvuga ikintu cya mbere nuko izocigira nitiza gatoyi mu kifaransa cyo kwita crise interne, kuvuga ingorane ziri hagati hagati y'igihugu wanashaka no mu mugambwe, bigaca bituma rero ijunja Afrika yepfo yahora ifise ku yindi migenderanire ikazoguma kuko ryahora. Nk'akaro rero no kumigenderanire Afrika yepfo yari ifitaniye na Palestine mu gihe DA yotuza majwi, hariho ibyo ANC yahora ishikiriza hanyuma leta ikaca ibikorerako mugatazaba bishobora gukunda, kuko muri ati nk'ubushize Afrika yepfo igihe ifashe ingingo yo kwitwarira Israel yitwaye ari uko bwanje kwemegwa n'inama nshingamateka. Umva mu icyo gihe inama nshingamateka ikazoba ibyemeye izogora kugira ngo Afrika yepfo ishobore gusubira gufasha ibindi bihugu nk'uko byahora, na cyane cyane ibihugu abari bigenzi cy'umugambwe ANC. Hari ingaruka rero nyinshi zizoba, na cyane cyane no muri Afurika, kuko hari imigambwe myinshi usanga yari ifitaniye imigenderanire myiza na Afurika yepfo, ku buryo usanga n'iyo migambwe ifata Afurika yepfo na cyane cyane umugambwe ANC nk'icyo twakwita mu Gifaransa pare, umuntu aba yarabibarutse wanashaka dufatiye wo kumugambwe utwara igihugu cyacu cy'u Burundi CNDD-FDD. Murazi neza yuko ANC ifise ibyo yafashije cyane kugira ngo babe bari ku butegetsi ubu. ANC yarafashije cyane umugambwe FNL mu Burundi nyene kugira ngo bashobore guhagarika intambara. Nibyo hafashije Afurika yepfo, mugabo uruhara hari harwaba rwa ANC, kuko icyo gihe niyo yafata inkingo muri byose. ANC yarafashije cyane ku matora yagiye aba muri Zimbabwe, ikanagendera aho yahoya kugira ngo abazungu ntibashireho ibihano uruhasha cyane ku gihugu cya Zimbabwe, kuko urabye uburakari abazungu bari bazanye bagomba kubaha ibihano gusa, hariho n'ikindi cyuha kitameze neza. Ariko ANC ikabakanga Afurika yepfo hagira ati nimwagira guca namwe ngaha naco musubira kubaza. Byaratumye rero Zimbabwe imara igihe iri mu kanyonzo, na cyane cyane ku ntwaro ya Mugabe, ku gihe abazungu bari bashavuye ahise kubirukana mu gihe hataba ANC cya gihugu hari guhaduka intambara hagati y'abazungu wanashaka batari muri Afurika n'abirabure nk'uko byagenze tukabibona mu ntoze muri Libya igihe bakuye Kadafi wanashaka no kwitwa akicwa. Hari imigambwe myinshi rero n'ibihugu byinshi muri Afurika byagiye bifashwa na ANC kubona kugera ku rugero rw'uko ANC ivuye ku butegetsi hari impinduka hari indi mpinduka izoba mu bihugu, na cyane cyane ibihugu novuga ko byari bigicinyijwe aho Afurika yepfo yabonwa n'igihugu kivugira abantu bagicinyizwa, ariko harehare cyavugira Afurika yepfo yavugira abo bantu iciye ku mugambi wayo ANC. ANC rero imaze gutakaza amajwi
igakwata
mu bashyitsi b'igifise, ni ukuvuga hari byinshi nk'uko ndabivuga bisoba sino muri Afurika gusa, ika warashaka no mu bindi bihugu wasanga alihili huku vya Burayi wasanga wafita ni migendera nile mga wakasanga wabisunda ni migendera nile migendera nile ifatia mwapu bija bihugu tupita zio itza BRICS so hali migendera nizo chalihi mbuka chane kuko zuma niwe yari njiche aji kumutekisi niwe yari njiche umuga mge niwe yari njiche huko mri BRICS hanyuma nukuvuga imigendera nile Afrika yepo na n'Uburusiya n'Ubushinwa ya wanashaka n'uyo muryango BRICS ubwawo mu gihe ANC toba yashikanye ibisabwa hari ibintu bizotuma BRICS imera nk'ijugumizwa
nagomba ndababaza imbere ko dusezerana Onesphore ikibazo wigeze kuvuga ikibazo cy'umuyaga nkuba ko namazi kibazo cyancane cy'umuyaga nkuba ko ari kibazo gikomeye muri Afrika y'Epfo mubona imigambwe y'amamaji cyo kibazo yaragifashe nkangama mubona mwiteze iki ku bayobozi bashasha kuri cyo kibazo muri Afrika y'Epfo
ora ko cyane gose mu gihe ano matora aze mu bihe bitoroshe mu gihe inguvu z'umuyaga nkuba muri kino gihugu zitari zimeze neza urate ni mu bihe biheruka araheze igihe cy'imyaka ishika nk'ibiri cyane itatu orono navuga umuyaga nkuba inguvu z'umuyaga nkuba zidahagaze neza cyane gose ariko imigambwe ya opposition muri kino gihugu ya yagiriza umugambwe uri ku butegetsi ko izo ari ingaruka mbi za zibiturire za rushwa no gutaha no kudahana abagirizwa ibiturire zatuma ivyo bintu byibonekeza cyane gose ndetse no muri gino gihe cino mico muri no minsi y'amatora haragiye hibonekeza cyane gose ukubura kw'amazi mu bice bimwe bimwe na cyane cyane muri no ntara yo kwa Zimatar bikagenda bibura amazi mugabo ivyo byavuye ku ngaruka y'imvura yaguye nyinshi cyane gose ikono na cyane gose ibintu mu ntara zibiri muri Gautenge na kwa ijo byose babishyira ku mugambwe uri ku butegetsi utuma yuko kubera ingendo y'ibiturire yatumye ubutegetsi butitaho mu gusanura ibyasambutse kugira ngo ubuzima bwabaye bw'abanyagihugu bworoherwe na cyane cyane mu gihe abanyagihugu benshi baciteze urukiza kuri leta hari abantu benshi bakoresha umuyaga nkuba wa gusa bagakoresha n'amazi ya gusa rero mu manifesto nyinshi z'imigambwe myinshi na cyane cyane mugambwe mushasha wasize cyane gose imbere mu bintu bijyanye no kongera kugarukana umuyaga vuba ku rugero ruboneka cyane gose hanyuma no kongera guha amazi meza abenegihugu ariko ugiye kuraba ku kintu kizanye n'umuyaga vuba hariho nazo biragenda
heraheze cyumvira mu bisegunda
kubizanye n'umuyaga vuba harimo harazamo nyene n'ibibazo bya diplomasi usanga bariko bagwanira amasoko baguma guha amasoko aba nabariya bikaca bituma icyo kibazo kiguma giheruhagarara
murakoze nshimira abatumire Onesphore Minani ikorera twiwe ari Durban na Zeno Ndayisenga none so ivyereke politique kumugabane wa Afrika ari Pretoria twako turavuga ku matora muri Afrika y'Epfo yabaye amatora rusange yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi n'ibiharuro vya mbere biko biva mu vyavuye mu matora nshimire rero abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashobye guhamagara bakabazi bibazo bagashikiriza n'ivyumviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza mubandanya kutwumviriza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro biri imbere mwese ndabifurije ibihe byiza.